Abikorinto ba kabiri ikigabane cy'icumi. Je Pawulo ubwanjye ndabinginga kubwo bugwaneza n'ineza bya Kristo. Je umuntu aciye bugufi muri mwebwe imbere yanyu, ariko iyo tutari kumwe ndabubahuka. Nuko ndabinginga kugira ngo nitwaba kumwe sinzorinde kububahuka, nkuko niteguye kuzokubahuka nshize ubwoba. Bamwe batwiyumvira ko tugenda dukurikira iby'akamere kacu, naho turi n'umubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri. Kwirwanisha by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karindwi, dushingura impari n'igishitswe hejuru cyose. Kiyasubire kurwanya kumenya Imana, dufatamira ibyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhana ubutumwa bwose aho mwebwe muzogirira ukumva gushitse. Mbega murabibonwa n'amaso? Namba ari umuntu yizigiye ko ari uwa Kristo yibwire n'ibi yuko uko ari uwa Kristo natwe ariko tuba. Kuko ububasha bwacu Umwami wacu yaduhaye kugira ngo tububake, ntitubasambure, naho narushiriza kubwirata sinzomaramazwa. Sinzokwiyumvirwa nk'ubateze ubwoba makete yanjye, kuko bavuga bati amakete iwe yarahambaye arasogota, ariko iyo ari ino arakengeretse kandi amajambo yiwe ntaca amatsi. Uvuga ibisa bityo niyibwire n'ibi yuko uko tumeze ku majambo yo mu makete atariho turi, ariko tumeze no ku byo dukora ariho turi. Kuko tutubahuka kwishyira mu gitigiri cya bamwe bishimagiza cyangwa kwigereranya nabo, ariko abo ko birehesha ubwabo kandi bigereranya ubwabo nta bwenge bagira. Twebwe ntituzokwirata ibirenze urugero, ariko tuzokwimvira urugero rwacu ko ruhwanye n'urugezo rwaho Imana yatugereye ngo dushike no kuri mwebwe. Ntiturenga karindwi kacu nk'abatabashyitse ko, kuko twarabashyitse ko koko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntitwirate ibirenze urugero, ntitwirate iby'abandi bakoze, ariko twizigiye yuko kwizera kwanyu nikwakura tuzoshirwa hejuru ku bwanyu ku byo twagerewe ngo twagukirwe. Tuvuge ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yanyu, kugira ngo ntitwirate ibyo dusanze biteguye ahagerewe uwundi.
Ariko wirata yirata Uhoraho, kuko uwishimagiza atari we yemerwa, ariko hemerwa uwo Umwami wacu ashimagiza.